mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Abantu barashonje sinakubwira. Ubwana bwinshi buriko buratubwenge kubera inzara.
Tugize hafi amahinga atatu ta biryo dufite, abana barashonje, turashonje cyane.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abakongomani mu gihugu cy'u Burundi neza na neza mu ntara ya Cankuzo bavuga yuko ikibazo c'inzara kibugarije bataserutse ko bintu bishobora kumera nabi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muwe hafi ya maradio yanyu. Ariko imbere kuja ku idonido y'inkurunce ku masonga n'izindi ndafitiye ntarinze kubabwira ndabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije ejo ku munsi wa kabiri ko atashimishije n'amasezerano abashinga amateka bashitse ko yo kubaka igice gito turuhome kuri Amerika ihana na Mexico. Ariko ngo ntabona ko ibikorwa bya Leta bishobora kongera kuzohagarikwa no kutumvikana. Trump asigura ko ategekanya gusinya itegeko rizoba ririmo umuriyaridi umwe n'amamiliyoni hafi amajana y'amadolari yo kubakwa ibirometero 88 by'uruzitiro ku rubibe hafi ica kane c'imiliyaridi zitanu yari yarasabye ngo yubake urwo ruhome. Amafaranga ashika ica kane ariko arakoreshwa na Leta azoherana n'isaha zitandatu z'ijoro kwa gatanu w'indwi, arimo nayakoreshwa n'igisata gicungera imbibe cegukira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Trump yashikirije ko ariko ararondera handi ukwikora mu yandi mafaranga ya Leta kugira ngo yubake uruhome yipfuza, atarinze gusaba ko yemeregwa n'abashinga amateka kubikora umukenyero mu gihe iyo ukora ashobora kwita mu mutego kuko abashinga amateka bashobora guca bakoresha amategeko ngo babimuzibirize. Abantu bitwaje ibirwanisho baraturi ibitaro basiganye bakwa nka zose zavyo mu munyota mu gisagara ca Kumba kiri mu manuko bushuru burengero bwa Kameruni vyabaye muri nondwi bituma abarwayi hamwe n'ababikoramwo bahunga kugira ngo bakize amagara yabo. Leta ya Kameruni yegeka ico gitero ku barwanyi bo mu ntara zivuga Icongereza bashaka kwiyonkura ku gihugu ngo bikukire. Leta ya Kameruni ivuga ko abarwanyi bashaka kuri 20 bitwaje inkoho ari bo bateye bongera baraturira ivyo bitaro mu gaturuturu ko ku munsi wa mbere. Iyo Leta isigura kandi ko abantu bane barimwo abarwayi babiri bahasize ubuzima. Imenyeshamakuru muri ico gihugu bishikiriza ko abo barwanyi biyonkoye ku gihugu boba bashavuje nuko ivyo bitero vyabura abasirikare ba Leta bakomereka, byatumye abasirikare ba Leta bakomerekera ku rugamba. Ugucanamwo hagati y'abanyagihugu kwatanguye muri Kameruni mu kwezi kwa 11 muri 2016 igihe abigisha bavuga Icongereza hamwe n'abashingwa manza bagiye mu mabarabara biyamiriza ukuganza k'ururimi rw'Igifaransa mu rurimi rukoreshwa na Leta. Igisata cishamwe mpuzamakungu cita ku mpunzi HCR ikivuga ko intambara zibera muri Sudani yo mu manuko muri Leta ya Yellow River bwatumye abantu bashika 8,000 bata ingo zabo kandi abaharugwa mu 5,000 nabo bagahungira mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ugutana mu mitwe hagati y'abasirikare ba Sudani yo mu manuko hamwe n'abayirwanya kwatanguye mu kwezi kwa mbere itariki ya 19. Ibi byabaye haize amezi ane hasinywa amasezerano y'amahoro yari agamije kurangiza intambara y'imyaka itanu hagati ya Perezida Salva Kiir n'umukuru w'abagwanyi ya Leta ariwe Riek Machar. Umuvugizi wa HCR Babar Baloch yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyo mirwano ibera nyuma y'igisagara ca Yei hafi y'imibe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Uganda. Baloch avuga ko benshi mu bahunga n'amaguru muri Congo ari abakenyezi, abana hamwe n'abatama. Avuga ko bashika barushe bamaze kuhashika naho ntivyorohe ko baronka aho bakirikwa. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 31 na 41, ku mugoroba turi kuri 19 na 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze mu mashinga amateka mu gihugu cy'u Burundi babona ko ikigo kijeje kugenzura imfungurwa n'imiti coshigwaho hamaze kuboneka uburyo bukwiye n'amategeko mu ntumbere yuko kizogira kamaro babishikirije ejo mu gihe hari umurwi w'abashinga amateka wagize urugendo shure mu gihugu cya Kenya mu ntumbere yo kuraba ingene ico gihugu coshingwa ico kigo coshingwa hisunzwe ibindi bigo byo mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko mugenzi wacu Remo Nzimana yarakurikiranye ibikorwa byabo n'amashinga amateka ku munsi wa kabiri.
Icyo kigo gishaka gushingwa mu Burundi kugira kigenzure ibijanye n'imfungurwa hamwe n'imiti cyitwa Abrema mu mfunyapfunyo y'Igifaransa. Impari zibonekeza cyane mu bijanye n'imiti. Aho abashinga amateka bagize urugendo mu gihugu cya Kenya babona ko bisata byo kuvura bigengwa n'amategeko atandukanye kimwe kimwe ukwacu. Aho ni mu budandarizo bw'imiti farumasi mu rurimi rw'Igifaransa. Abavura amaso hamwe n'abavuza imiti y'Ikirundi. Umushinga amateka Amede Misago abona ku itegeko rigenga ico kigo ryo kwihutirwa eka hakamenyekana naho cegukira afatira kuvyibonekeza mu badandaza imiti y'Ikirundi
usanga ari amasosiyasiyo yemerega gukorera ku mugaragaro kuza imiti y'Ikirundi mugabo mu by'ukuri ugasanga nta tegeko abo bantu ribagenga rihari ugasanga ari abantu uno munsi muhura bayerereza imiti mbere ndetse na tagisi bakayitanga uyu mutuvura ibi uyu na uvura biriya ngo uvura indwara zose ugasanga mu by'ukuri aba bantu nta tegeko ribagenga rihari nta n'umotorite dititere ubaza ibijyanye n'abo bantu
afatiye akarorero gukunge ni kigo BBN gikora icegera cya mbere cy'umukuru w'inamashinga amateka abona ko ikigo Abrema kitoshingwe hute hute agatonu gwasa avuga ahubwo ko hubanza kurabwa ivyankenerwa vyose kugira ico kigo kizogirira kamaro igihugu
no BBN nayo nyine ubwayo aparama itari isufiza amayikipe kugira ngo ishobore kugira niyo control de qualité naho iryo tegeko bosha kurishiraho naho izo autorite zo gupfa kujaho ino faudrait pas yuko zijaho juste kugira zijeho pour forme il faudrait yuko zijaho zifise uburyo buhagije kugira ngo byukuri zishobore gukora turashaka kwihuta tukabishiraho bitari byende tugiye ugasanga nubundi ntacho bitumariye ntacho bitwunguye
Ikiyumviro cunganiwe n'umushinga amateka Jean Bosco Muhungu havuga ko ibijanye n'icyo kigo ari ibikwiye kwitonderwa kuko kizokorera mu bisata biraba ubuzima bwa kiremwa muntu.
Turashobora kwihutira gushyira aya mategeko. Kaya tegeko rije irabaye rafrapa izi nzego zari zihari. Mugabo ta solution yindi zipropoza sikaba zirahana ibintu uko byari bisanzwe bimeze bigahagarara kandi ata alternative zikreya. Havuga nti rero ubwanje a premier akenewe mugabo ntanzira ikirasha ikirasha kuko dushobora kugira ibintu mu kwihuta tugasanga tugize ibintu bisubiza inyuma cyane n'intambwe twari tugeze cyangwa rigacari baryategeko rigenda rikamara iminsi rigacari garuka ngaho tugiye kubwa kabiri
umushinga amateka Reverien Nzigamasabo umwe mu bashinga amateka bagize urugendo mu bihugu bibanye naho yemeza ko bitihuta avuga ko bikenewe mu ntumbero yo kwisunga ivya karere ku neza y'ivyimbugwa canke ibihingurirwa mu Burundi
ni ivya karere bashaka ati ibintu bivuye i Burundi bishobore kugenda i Rwanda atangurane kubera ko dufise natwebwe laboratoire yanuze ya Prema ikomeye ibintu by'u Burundi bishobore kuja i Rwanda bishobore kuja i Tanzania bishobore kuja muri Kenya mu karere ka Communauté Sud-Africaine sinovuga yuko vyihuta cyane sinovuga yuko naho nyene bidakenewe kubera ko turi mu karere kamwe turakeneye yuko ivyo dushobora guhingura bishobora kuzinda mu karere ka Communauté Sud-Africaine vyemewe mu kibigo biba bigiye
umukuru w'inama nshinga amateka Pascal Nyabenda abona ko bisata byose byogengwa n'amategeko yavyo akavuga nk'ibijanye n'amagara y'abantu hamwe na y'ibitunga kandi ubushikiranganje bufise icyo buhurira ko nivyo bisata bugahagwa ikibanza ikigo Abrema nacho kikaza kiri hejuru y'ivyo bisata kuko kizogenzura byose Ibujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Amakuru avugwa mu gisata c'impunzi tuyahereye mu gihugu c'u Burundi havugwa ikenagi ibifungurwa mu ikambi impunzi z'abakongomani bahungiye mu Burundi. Izo mpunzi z'abakongomani bavuga ko abana batanguye guheba amashuri kubera inzara, bagasaba ishirahamwe PAMA riraba ibifungurwa kunyaruka kugira ngo rirabe ico rikemura muri ayo makambi atandukanye. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu mucanguzo Fide d'Antoine Sabimana.
Mugihe impunzi z'abakongomani bari bitezwe guhabwa ibifungurwa bizomara ukwezi tariki zine z'uku kwezi kwa kabiri, izo mpunzi zimenyesha ko abambere bahawe ivyo kujya kuri uyu wa mbere itariki 11, aho naho bariko bahabwa ibiharage, amavuta n'umunyu. Ivyo bavuga ko vyonyene atanzara biriko birabavuna bikabatuma bama mu madeni adahera nk'uko bivugwa n'uwo mugabo.
Nukubwa ngo abantu barashonje, barashonje sinakubwira. Abantu ndakubarire ubu tumaze guhembura ubwana bwinshi buriko buratubwenge kubera inzara.
Numva ko habayeho kutita ku mpunzi cyane cyangwa se kutareba uburemere n'ubukene bw'impunzi. Abantu barashonje sinkubwira, kandi ucusanga ubu n'ubukene abantu bafite buzafata amezi menshi. Abantu bagenda bafata amafaranga yo kubyara nimafashe 20,000 kugira ngo ahemburi abana biwe. Ejo isikazabzara ani mafaranga usanga aguma yishurinja igezo kumafata agenda aguma yishurinja ugasanga biteye ubukene burebure mungo.
Ico kibazo cyo kudahabwa ibifungwa kwiye abakenyezi niyo bambere gihanze nkuko bivugwa no mukenyezi ari mu ikambi ibwagiriza komine Butezi ntara ya Rwigimusere ko bw'u Burundi.
Ni ibintu bibabaje kandi bitego. Murazi ko twari dusanzwe dufata ibiryo ku itariki zine. Ubu tugize hafi amahinga atatu ta biryo dufite, abana barashonje, turashonje cyane. Kandi abagabo iki kibazo ntibwo kimenye cyane nka twabagore nitwe kibangamiye cyane. Turasaba PAMU igerageze nyabona ikora ubushakashatsi bushoboka batugeragereze baze baduhe ibiryo kuko turagowe, baduhaye ibiharage nibike, amavuta ntaco bitumariye, turashonje cyane, mudutabare, abana barashonje, mugerageze nyabona muzaba mukoze cyane.
No mu ikambi ya Kavumu zone Minyari komine ni ntaracankuzo naho nyene mu seruko bw'u Burundi ico kibazo cinzara kiravugwa. Uno mukenyezi wo muri yo kambi avuga ko abana batanguye guheba amashuri kubera ikigoyi.
Ivi kwa ivi tunafika wakati wa njaa kabisa, bakimbizi wako na njaa sana watu.
Muri no misi turi mu gihe cy'inzara, impunzi turafise inzara bikomeye. Abana batanguye guheba amashuri kubera ikigoyi. Ubu turari mu zindwi zitatu mu nzara. Mu gihe twategerezwa guhabwa ibifungu itariki zine, none raba ubu turiko tubihabwa itariki 12 kandi tugahabwa ibidakwiye. Ibiharage n'amavuta gusa. PAMU na leta mudufashe cyane turimo ibifungurwa kuko n'abana ntibaciga kubera inzara. Turibaza uko tubagenza, turafungura iki? Eh, tumaze imishamvu itatu twiruka turondera ico rirenza. Turiruka turose utwo ku murango mu ijoro turaruko. Gushika ubu turabona ko abana bacu bazotugwa ko kubera ikigoyi.
Ntihatutakura mpaka kwa leo tunatarajia ata kuzika watoto juu ya njaa.
Mwishirahamwe gite bifungurwa ku isi PAMU babwiye Ijwi rya Amerika ko ico kibazo kiri mu makambi y'impunzi yose ari mu Burundi. Pamenyesha ko vyaturutse ku miduga n'ivyo bifungurwa yatevye mu nzira, bakize izo mpunzi ko atagihindutse mu ndwiza bashobora gutanga umuceri. Ibiharo dufura mu ishirahamwe gita y'impunzi hase mu Burundi vyerekana ko impunzi z'abakongomani bahungiye mu Burundi barenga gato 40,000 abataba mu bisagara bari mu makambi y'impunzi ari mu ntara z'uburaruko no mu buseruko bw'u Burundi. Mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi, Fidel Antoine Nsabimana ku bw'Ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine Nsabimana arakenuye abarundi bahungiye mu bisagara bitandukanye muri Uganda, nabo bavuga ko bakomerewe kuko ubuzima bw'ibisagara butoroshe. Naho biruko harabariko bariyungunganya biciye mu kunyonga amapikipiki. Ibindi ku ino nkuru na mugenzi wacu muri Uganda Ignatius Bahitsi.
Muri uyu mujyi wa Kampala ubuzima bugenda vuba cyane, bisabwa ko umuntu akoresha ubwenge bwose kugira ngo ashobore kubaho. Abantu benshi kuri 5,000,000 zivuga kuba muri uyu mujyi bakora imirimo mito mito y'ubucuruzi, kandi Kampala ni umujyi w'abantu bataryama kuko abenshi bakora ijoro n'amanywa. Rero izi mpunzi z'Abarundi zahisemo kuba muri uyu mujyi nazo nuko zabigenjeje. Zatangiye ishyirahamwe ry'abatwara moto kugeza abagenzi hirya no hino mu mujyi.
So mu gutanga association gutanga moto, urabona ubuzima bwo ngaha burazimbye kandi buragoye. Twarashoboye kumvikana n'abaganda bamaze kubona ukuntu batwizera, bo hagati yabo ntibizeranye, bashaka kuza baduha imoto uri hakumunsi. maze kuya ku munsi rero abonye ukuntu muzanye amafaranga cyo bwati okay ni moto izura itahana uzorondara kujya bamwe amwe dufite imijyango dutungiye nga hasere nga Kampala nta kidufasha kujya n'ibyo byo kurondera ibintu byo ku byo kubaho inzu injya n'ibindi niho rero haci havamwo nka chef wabo ndavuga ati tugira gashira hamwe turabukuntu twakwiyunganganya nahe mutatari zacu kugira ngo tugeze ku kushikira izacu cyatugira ngo gashira hamwe uko dufaranga tuzari twatsiganije kese nyimba y'igihumbi turafise udura dushiramo muri kese burindwi indwi mwose tegeza kuzana hari aho bita lo sociale hari aho bita welfare hari batitegeza kubika muri kese saving aya mahero hageze umuntu agira ikibazo cyari kwiga kayi gutwara bati nabyo ngena gute kata kibazo afise kafise umugore akaba atari karakora bigende gute welfare tuyamuha nko nyene nta nyungu azana lo sociale agize ikibazo ayatwaya twa ko nyene ayagarukana
nyamara ariko rimwe na rimwe aka kazi nako nikoroshe kuko nakukagiramo ingaruka mbi bamwe nk'abadamu bo bari baragatangiye bahisemo kukareka
dufata ku ngufu twe nk'abantu babagaba gusumira ingufu bakaguhenda bakagutwara iyo mu cyaro mu ishyamba bakakunaga twarabihe byo duhera abagabo kubera bo barafite udukuru two kwigwanira bobo ntacyo twe duca twemera tugakora ibikorwa byo muhira
muri aka kazi kaje tubona n'ibibazo byinshi bitandukanye cyane cyane nk'iyo bamenye ko utari nk'umuganda ba turakunda kugira n'ingorano ugasanga ukoze nk'amasaha arenze bakubwiye nayo nimoto bagaca bayikwaka n'abapolisi baca no kugufata bakakwigenza ko kumbure bagusaba ibyangombwa cyane no kubitanga ariko bakabaguca n'amande niyo
mbo akazi ko gutwara moto ko kumva ni ibibazo ni hamwe umuntu nyaguru ko uko aba yagize iki gihe dufite n'uze dufite ibibazo byinshi ugenda gucyo ukabyuka mu gitondo kumugoro bikarangira bavuze ngo urakaramba bivuze ngo hari ikanyinshi zo kwibwa izo guhohotegwa ubwo rero twaje gutwara moto kubira ko twabuze ibyo turi bukora rora ko tugusaba ama service yo kwiga
ibyari byose ariko abatwara moto babona ikibatunga n'imiryango yabo muri uyu mugi ubuzima bugenda ku muvuduko uhambaye
nka mayara gutunga karanka ayo rihinzo ndetse ukashobora no kuranka naye ashobora gutunga arayugura ibyo ibigutunga
ukurikije ibarura riherutse ryakozwe n'ikigo cya leta cyita ku mpunzi gifatanyije na HSR umujyi wa Kampala utuwemo n'impunzi zisaga gato 50,000 kuva mu bihugu bitandukanye byo mu karere harimo n'izituruka muri Somalia na Sudani y'Epfo kandi vuba akaba haratangiye no kuza impunzi zituruka muri Siria hamwe na Afghanistan aba bose rero akaba bakeneye kubaho mu buzima bwiza muri uyu mujyi Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Kampala
Nuko Ignatius Bahizi arakenuye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda naho urwaruka ruriko ruhimirizwa gukunda ishure no kurwanya ubuhumbu abakobwa basama inda zitifuje hamwe n'abahungu banywa ibiyayuramutwe nabo bagahimirizwa kubiheba bica mu migwi ndangakaranga itandukanye mugenzi wacu i Kigali Pierre Claverny Nkuru aheruka kubagendera baramubwira uko babigenza
Uwono mugwi w'abagore barenga 30 bakuze hakiyongera ko ndwaruka rw'abakiri bato 24 bagiye hamwe bagira umugwi bise ngomiriza karanga bakorera mu ikambi ya Mahama kugira ngo bahanure rw'aruka rw'abakobwa n'abahungu babicishije mu mvyino n'ibindi bikogwa ndangakaranga kugira ngo bave mu buhumbu umufasoni Ndwayezu Jacqueline ni watwara uwo mugwi
twebwe turifuza gutahana rw'aruka riruzima nta nikindi kituraje ishinga aho tumariye kubona yuko ibintu bitera biyangara aho urwaruka ruri ngaha rwataye umuco noneho duca twiyumvira yuko twogira ico dukoze twarafashije abigeme benshi abana bariga neza ubwa kera wasanga buzuye ngaha aye mu moraya amavirage batiga ariko ubu uye umwana wese akubitirwa kuja ku ishuri ego abahungu mu kubigisha ibyo guhebura umogi twafashe umugwi muto muto umuhungu mutumuwundi rero ngaha aye mu mugwi wacu turerekana ibizira kirazira kuyerera kirazira kwireshangishwa kirazira kuvuga ibyo tabajijwe nta mukobwa agenda ijoro tukereka abahungu ingene bo kwitegura kuba abashinga ntahe n'ingene abakobwa bo kwitegura kuba abapfasoni mu rugo ivyo rero tukabicisha mu mvino mu bitito mu bisokozo no mu migani eka no mu mvino za kera
si samo nk'akavyino gahanura twumva
ngoma y'ikigwanda muzanye yuhuyu ndamuzanye.
Abagize uwo mugwi bavuga ko hari abakobwa benshi n'abahungu bamaze guheba ingeso mbi kubera inyigisho zabo. Muri abo harimo abakobwa bari baratwaye inda z'indaro hamwe n'abahungu banyura umugi n'ibindi biyayuramutwe.
Turahari bamwe baramaze gukebanuka ubu ntabakigira indara cyane rwose ngo batware izo nda z'ishushu cyangwa ku muhanda ngo nabo barabuyera mu ijoro bagira gute. Bagiye ku ishuri aragenda kwiga akongera agataha bwacyamba gitondo akongera agasubirayo.
Abana tubahanura bakomeza umuco kama wacu babanye ukuru n'abasokuru bacu. Uyu mugwi turimwo ni ukugira turabe yuko twobagarura hakiri kare tubagarurire hafi. Barakora ibintu bibi baratwara amada barayerera mbese twebwe kera ntitwayerera twaraguma mu rugo tukoza ibyansi tugakubura tugasasira ba mama hasigaye tugakamesha. Nayo abo bonti
bati n'umushinga neza kukuresha utamuzi
ego ntabwo twamumenya twabona tugenda nayabubu abo bonti bagenda batwaranye ku rutoke ibyo rero nje twari ko turarwanya
mbere mu mugwi twarashoboye kuzanamwo nabigeme bigeze kubyara bagatwara inda bari ngaha mu nkambi turabasubiza ku ishure ubu bose bariga.
Iruwanda yabo hari n'abandi bagize klebe intahesha kukaranga. Abo bobo baracishamo bagakubita n'umudiho w'ingoma bakongera bakawutamba. Umutama Ruvyo Gupye Claver ni watwara uwo mugwi atangura ducishiriza ko akavyino bakunze kurata mu biteramo bitandukanye.
Ubumwe bw'abakera bwari buhambaye amahoro ntagende nyarukira mu mpera. Usokuru wacu yahora bigendera amahoro ntagende nyarukira mu mpera. Umubanyi yatega umubanyi ntiyaryama amahoro ntagende nyarukira mu mpera. Ni kuvuga rero abantu bakwiye kuja inama n'ingingo amahoro yo kwiganza mu nkambi ya Mahama. Ibintu by'imico kama biratwubaka no kuvuga iyo krebe duca tuja mu bantu ababyeyi barezi ibibondo bose bo mu nkambi ya Mahama tukabasaba abana tafisa abana twigisha imico kama tukanabigisha no gukunda ishure.
Iruhande ryo kwigisha karanga kugira ngo abana bakiri bato ntibatwagwe n'ingeso z'ubuhumbu iyo migwi irafasha guteramisha abantu mu biteramo bitandukanye canke imanza haba Kigali canke handi batumwe ko maze nabo bakakora amafaranga yo kwibeshaho no kugura ibikoresho. Intego yabo nkuko bavyivugira no kuzokwiragira mu mazone yose uko ari 18 agize kambi y'impunzi y'abarundi ya Mahama kugira ngo ntihagire umwana n'umwe asigara muhira atagiye ku ishuri kubera ingeso mbi. Pierre Clavier niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Pierre Clavier niyo nkuru arakenuye izi nkuru zose zivugwa mu gisata c'impunzi haba mu Burundi muri Uganda canke mu Rwanda. Mushobora kongera gusubira kuzikurikirana muce kuri wezi tatu akaburungu radio atuve wa akaburungu com. Abakunzi b'ikiganiro c'amagara y'abantu ntiturabibagira. No musi mu kiganiro c'amagara y'abantu tugiye kuyaga ku ngwara yamara bayirinda gute hama yumaze kwigwara ukwiye gukora iki. Reka mgenzi wacu Diane Ndonse akiyakire muganga Caritas Nahimana yanonosore kuvura bene izo ngwara hama baduge ku kiyago.
Muganga Caritas Nahimana asigura ko ingwara z'amara ziri ubwoko bwinshi akarorero ni nkiziva ku migera canke izibonekeza mu bivyimba ariko rero aha arasigura izikunze kwibonekeza ku bantu benshi.
Ingwara hanini mu Burundi bavuga ngo ingwara y'amara niyo ngwara twebwe nk'umuganga yanonosoye by'ingwara zo mu nda duca dusubiramwo ukabaza neza umugwayi ingene asohoka. Usanga kenshi afise ikibazo cyo gusohoka ku mwanda mukuru haraho biba mu byo yuko adasohoka kamara nk'iminsi 3-4 canke bigahinduka ukamenga yaciwemo yagize diare canke akumva yuko umenga ikintu yari yahubwira ati jewe arahera umunsi wose funguye rimwe mugabo kamenga no banariye ibintu byinshi. Muri ibyo rero hari n'igihe umugwayi aza no muri ibyo byose mvuze atana kimwe afise akubwira ati ndafise akantu k'ububabare mbabaje cyane mbwanda kamaranye igihe.
Muganga avuga ko indwara y'amara ko itoroshe ko bahuta bayimenya kuko hari ibindi bimenyetso bidahagaze ahanini kumara gusa nko kugira ibirungurira nubwo ubushakashatsi butarerekana neza icyo ngwara ivako uyu muhinga mu kuzivura aravuga bimwe bimwe mu bishobora kuba inkabuzo z'ingwara yamara
ahari hi ibintu byinshi bituma iyo ngwara iboneka cyane ni cyane cyane ibintu bya stress mwitwara rikurenze ni ibintu by'imiti aha twovuga cyane cyane nibaza ko uruhara runini werekana ko iyi ngwara irikiraboneka cyane cyane ngahe wacu ni ibintu byo kurya imiti umuntu yiyandikiye uragwara grippe ugafata antibiotique hari ikintu bita ciprofloxacin umenga kivura ibintu byose hariho kugura imiti byoroshe atanu wayikwandikiye harimo gufungura ibintu twokwibaza ko bishobora kuba bifisemo uruhara ibintu vy'ama insecticide ijya miti bakoresha mu gupompa ivyamwa y'ico dukoko ijya miti babikisha ibiharage babikisha ibyo birimwa byose umuntu yimbuye
muganga Caritas Nahimana avuga ko iyo miti ikoreshwa mu kubika ibifungurwa iri muyonona amara cyane uyu muhinga abandanya avuga ko kugira ngo umugwayi wayo avugwe neza bisaba ko umuganga amufatira umwanya mu kumwumviriza aha kandi ukuyavura bihagaze ahanini ku mibereho umugwayi agira mu bijanye no gufungura
umugwayi afise amara atameze neza arinda gufungura amavuta make arinda gufungura imboga kenshi hariho ibintu tuvuga ngo agabanye gufungura ni bimwe by'amasombe ni gufungura ibiharage byumye n'umugwayi agumana imboga hafi kandi amavuta turazi yuko arakenewe mu mubiri mugabo yagiye kuba menshi yose aronona hanyuma rero hariho n'imiti dutanga kugira ngo twongereze ayo mara ashobore gukora byoroshe twovuga ko kuyongerereza ingufu ariko hanini bihagaze kuraba icyo umuntu akeneye gufungura hakenewe kumenya ko umugwayi agwaye amara adafa kutoragura ibyo agenda afungura haciye hose
nako bavuga ko bafashe ibinyobwa bimwe bimwe bituma batura umube bishobora gutuma batezurirwa igihe bafise imisonga muganga Caritas ahubwo arabibihanikiriza
ibyo byo kunywa nka coca canke ajya mazi le boisson gazeuse bijya ahubwo abantu benshi baza bavuga ati ahubwo ngira nturike bica bituma ahubwo yongerekana njya byo kuvimba munda rero zo coca zo boisson gazeuse turazibuza ahubwo ku muntu agwaye amara
kugira umuntu yirinde ingwara y'amara arasabwa kugira ingufu mu isuku agirira ivyo yihereza
twariko turavuga ivyo birekeye gutegura ivyo dufungura ayo matomate ayo makaroti ivyo byose bipompa imiti kugira ngo umuntu aje kubigura bikimeze neza iyo dushitse muhira aho tubitegura twobironga gose tugashira ko ngira nibake bashobora kuronga ivyamwa bashize kwisabune bakabironga cyane hanyuma kandi twogerageza tugafata imiti abaganga batwandikiye kwiha imiti si byiza muti wose urafise icugenda wonona munda cyane cyane mucerekeye utuntu cyo twokwita microbiote intestinale n'utuntu twama microbe mugabo asanzwe munda y'umuntu kugira ngo amufashe iyo miti rero ayo insecticide ivyo binini bigenda bituma ivyo bintu bihungabana bigatuma yamara atagikoze ko yategeza gukora
icyo kumenya nuko bishika amara akava mu kibanza cyayo munda agasohoka igihe umuntu yafashwe n'ingwara yo gucibwamwo umwanya muremure nubwo kubindi bimenyetso umugwayi atihuta kujya kwivuza uwo byashikiye uko wewe muganga Caritas avuga ko acanyarukira kwa muganga kandi ko baheza bakayamusubizamwo bitagoranye Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse arakenuye hari ingwara igusonga wumva ushaka kumenya uko woyivuza canke woyirinda twandikire kuri radio yacu @gmail.com hama natwe tukuronderere muganga wakoze kumviriza ikiganiro wanyu mu ntara wateguriye wumva mushikiza na Joe Diane na Hazwe Facile Gebe yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Adrice atwaje muhinga bw'ivyuma twe mituri batatu twifurize kubandanya mururanirwa mu vyo murimwo tuzongere ejo nkaho twahereye